Abikorinto ba kabiri ikigabane cy'icumi na kabiri. Numva mpamirwa kwirata naho bitagira ikimaze, ariko ngira mvuga ibyo kwerekwa no guhishurirwa n'umwami wacu. Ndaza umuntu wo muri Kristo yaduganywe ukajyanwa mu ijuru rya gatatu, uwo washize imyaka icumi n'ine. Namba yari mu mubiri sindabizi, canke namba atari mu mubiri sindabizi, bizi Imana kandi nzi yuko umeze atyo. Namba yari mu mubiri canke namba atari mu mubiri sindabizi, bizi Imana. Yaduganywe akajyanwa muri paradiso akumva ibitovugwa, ibyo umuntu atemererwa kuvuga. Kubwo umuntu ameze atyo ndirata, ariko kubwanjye sinokwirata atari intege nke zanjye, kandi nogombye kwirata sinubaye ndi gipfu, kuko naba mvuga ukuri. Ariko nsizeho kugira ngo ntihagire uwunyimvire biruta ibyo mbona ko canke ibyo anyumva ko, kandi kugira ngo sintebwe kwishyira hejuru birenze urugero, ndabitewe n'uko nahishura ibirushiriza kuba ibihambaye. Nicyo catumye mpabwa igisata mu mubiri, intumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo sintego kwishyira hejuru birenze urugero. Kandi kuri ivyo natakambiye umwami wacu gatatu ngo kimvemo, arambarira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije kuko ubushobozi bwanjye buhingurirwa mu ntege nke. Nuko cyane cyane nzonezererwa kwirata intege nke zanje ngo ubushobozi bwa Kristo bunzeko. Nicyo gituma kubwa Kristo nzonezererwa intege nke zanje no gukubagurwa n'imibabaro no guhigwa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nkariho ndushiriza kugira ubushobozi. Mbaye igipfu ni mwebwe mwabinteye, kuko ivyari bikwiye ari uko mba narashimagijwe namwe. Za ntumwa zihambaye cyane ntacyo zindushije, naho ndi ubusa. Ni ukuri vyerekana intumwa vyakorewe hagati yanyu mu kwihangana kose, nivyo bimenyetso n'ibitangaza n'ibikorwa bikomeye. Ayandi mashengero yabarushije iki atarokoje ubwanjye ntababereye ikirushe? Mumparire ico caha. Ehe, niteguye kuza iwanyu bugira gatatu. Sinzobanje kubaremereza ivyo muntu, kuko atari ivyanyu ndondera, ariko ni mwebwe ubwanyu ndondera, kuko abana badakwiye kuziganiriza ababyeyi, ariko ababyeyi nibo bakwiye kuziganiriza abana. Kubwanjye nzonezererwa cyane gutanga ibyanjye no kwitanga rwose nitangira ubugingo bwanyu, mbega ko ndushiriza kubagirira urukundo none urwo nkundwa rugabanuke. Ivyo vyo birahaye, ubwanjye sinabaremereye, ariko ko naciye mu kandi kenge ubuhinga ubugumu. Mbega mubona batumye ko ari umuntu natumye kubaka inyungu? Nagishije inama Tito ndamurungikana na wa muvukanyi wuwe. Hari inyungu Tito yabatse? Ntitwagendeye muri mwemwe umwe? Ntiyageze ikirenge mu canje? Uhereye kera mwimvira yuko tubiregura ko imbere y'Imana no muri Kristo niho tuvugira. Ariko yemwe abo nkunda, byose tubivugiye kubakomeza, kuko binteye akoba yuko aho nzozira kumbure nzosanga mumeze uko ntagomba, nanje muzosanga meze uko mutagomba. Kandi yuko kumbure hazoba imitongano, ishari, ishavu, ikeba, ukuvuga abandi nabi, insaku, ukwihimbariza ubusa n'imivurungano. Kandi yuko aho nzozira Imana yanjye izosubira kunshisha bugufi muri mwebwe, nanje nkazuririra benshi bacumuye kera ntibihana ivyonona n'ubushakanyi n'ivyisoni nke bakotse.